dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinjantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangwa gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushikiranganji w'intara hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo tukaba tumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjantahe akurikiranye hafi cyo kibazo turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga turi kumwe kandi n'umushinjantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwakanya Afrika AJAP Africaine mwaramutse bashinjantahe mwese turi kumwe
ndabaye yambu nyakubahwa umumenyesha makuru Frederic Nkundikije twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana turayikingurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri ino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro
yegoje nitwa Nimba kana mu nakurikira hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini ibikorwa twafashijemo n'abavukanye bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ivyo bikorwa ivyavye muri iki gihe reka tutangure kuri mwebwe nyene mu shiya nkahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nkuko mumpaye jambo twebwe mu Gatumba kubera imyuzure ya Rusizi tubayeho nabi cyane nabi nabi rwose. Uri mwaka turakwagwa n'imyuzurira maze kaja kutingoka za Rusizi kubera imvura nyinshi ibyacu bikamirwa nabi inzu zigakomoka imirimo igatwagwa reka abantu tukamirwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanye bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho twama turi mu ntekera buri gihe baratubaza kikoshora twaye imifuko twazi ibyo imifuko byaranse ariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza aho tugeza tukazibira narijyanye n'icyo bari mukuru yivuga ati tuteze imbere iwacu mu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho badushaka bakatubaza ko bishobora kuronka imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga tuca turatangura ibikorwa kandi byiza cyane abanyagihugu barajyoka cyane barakoma amashyi barasenga baranezerwa reka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yarabwiye yari yaranse gukamba kandi ari muci imashini imaze kubitanga ndibuka itariki itariki 8 z'umunani zari n'isaha 8 nyine kuvuga Imana ikora ari 5 cyane itariki 8 z'uko z'umunani isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mu bibona gute
ese bikorwa icambere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane kuitanga kugira ngo gira ushobore gukingira isi ni ibintu vyiza cane ariko icyo tutashimye mwo nuko batabicishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita budget programme ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu ni ukuraba ko icyo kintu uzanye mo ayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari previ ni ukuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera ntabari mu mahera yategekanijwe muri ako karere rero mu bikorwa bakoze turabishima ni uko batarose umuntu ababwira uko bitegereza kubabwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane.
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo kibazo mushika na Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bivuga kwiga.
Ubwa mbere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakengurukiye abatumire watumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimo kugira bakingire ikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse umuntu akomeretse akaba ariko aravirirana amaraso imbere yuko aja canke ajanwa ku bitaro canke ku ivuriro riri hafi ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma ashunshubuka ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta ngozi nkuko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko baguma muzabo bagakora ibyabo neza rero ndawushanye gatoya na mwene data ngaha avuze ati byaje byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba babikoze kuko ubwa mbere imbere yuko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganje bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburanura mu kuje tije nanditse icyo bita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira ibikorwa byirirana rero ideta kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yari kora seseka y'amazi yabatera akazi agahera na muruno mwanya ntabana yakije kubihana kuko rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo digi atamunye Gatumba ariko arahwera atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunye Gatumba ariko turava mu gwiwe ivyo vyamaze guhagarara ico gihe leta rero kirongo gufatira kavuga ati reka turaho ukuntu tukubikora ivyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora ariko leta aho gukora ivyo ijejwe yihutiye kuza kumerasa bene igihugu arivyo vyanatubabaje twebwe imvukira za Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga ko yirukanye abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mu bimbi naho batabikunda mu bimbi twaraperereje dusagiye bagiye bamwe siyo bakiri kuko ntantu hagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusembera mu yindi mihanda rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turabantu dukurikiza amategeko twebwe turabantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no mu makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi
kuvuza abana ego nshiya ntaye akimana tukivuga kuri aya makete hari kete umushikiranganji ajejwe intare yo hagati yandikiye Buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihugu bo mu gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiye.
Iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri terengwa je kuraba aho hantu. Umva afise abantu bamuhamaye amakuru babaye formateur agakora kuri ayo makuru, ariko byiza nuko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza. Icyo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye, hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye. Twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira, hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye. Biranababaje kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kuri terengwa arabe uko abenegihugu babayeho. Tubwire iryo ntiryaduteye ubwoba kandi ntiryadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tera.
Eric Nsengimana, iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati kuri Buramatari, ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro. Mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yandikiye Buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro?
Icyambere imbere y'uko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe, kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga muvyo akora ku kazi akora muri Amerika ntakonzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramwo. Rero leta y'Uburundi irafise programme ibikoreramwo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora. No kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije, no kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage. Abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere, ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashiraho abahinga. Abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira.
Julien Nimbona, ibikorwa abanyagihugu bariko barakorera aho mu gatumba, abanyagatumba bariko bakorera ngaho kuri ico kiraro, vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikiranganji Eric abivuze?
Yo kwizigira ko kundira nibaza ko atari sabotage nkuko kandi yumviye canke rebellion n'ubugumutsi twenshora kugumukana leta leta yaduhaye uburenganzira. Hanyuma tubona ko turaniwe n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako, kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira. Ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ariwe naho yabikoreye. Iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu baba aho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo. Twebwe tubimazemo imyaka ishirenga 4-5 leta iratubona nihiri ni wo umubyeyi wacu. Uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu kuko umushikiranganji Pascal yabivuze, iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubanza kumpfuka uruguma, niyo avunitse umuntu ubanza gufata nyine irya gufayida kirimuka rwose birenze bimushikana mu bitaro. Twe rero ni uko kumura uyu muntu yibera ahantu heza cyanke ari muri ba bandi tutarinzwe bafatanije mu kutagomba gakiba kwibaho n'abanyagatumba ekumbure naragomye ko bakumurongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi babategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzi ubira ko turabikora imashinari iri baradushigikira, haraje abatekinisi aba engineer baradushigikira, atahugo leta yari kwiye kumukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu byakora kora. Turagomba kuvuga iyo kete mbere umushikiranganji yajyanitse kwezo sanuko nuko habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza. Uretse umugwi tutazi wariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda yike kwa kubira byumve nimba ari bashira makuru umbere umushikiranganji atagoma gatumba na bene yuko bayibamwo amenye azira makuru azira. Cyakabiri umushikiranganji kwa bya leta ajijwe inyubako yari ashitse hirya hejuru ku munsi wa mbere n'amatera kandi arashika aravuga ati nukuri abanyagatuma ndabakeje kubona muko minduru ikiraro kugoma tumerwe nahari kigo kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwe jiri arama kukubuka arambwira ati urumushinga ntakunda igihugu kuna zone yawe rero uyo muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tugira kiraje kino kiraro kigoma kimerewe neza ejo nikiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babihungabana.
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kete ry'umushikiranganji yajejwe intwaro hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma n'ikiye kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa.
Twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba, inshuti z'Uburundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera. Bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira. Baraduha ubururero nk'aho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyangwa bubatse mu mazi kandi babanyereza ari amazi. Baraduha ubururero bw'imizu riri ba za Bangladesh cyangwa no mu Bushinwa ekarungaha muri Amerika ahantu usanga niyamazi ateye. Abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako. Rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndabamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza.
Ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha na twebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botore umuti urama kuri ico kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuba mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONU mu gisata kijejwe kugwanya ibiza n'isibe cyemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba. Hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise undi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera ico dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abene gihugu ngo bagenda handi si wo muti urama na gatoya ijya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cyacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cyacu. Ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abene gihugu nezo toktone abene gihugu bahajya nibo bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu. Rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira twebwe twifuza yuko leta yutwumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka.
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mukavuga kwiki?
Akamo k'abanyagatumba icyo tukavuga ko nuko ibintu byose bakora babikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti ka Congo ni bakorane na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ibyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana ko atari novuga ikibanza cyo kubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategezwa kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora kugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda. Barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira babe kwa amazi agabanuka biranka barazana ba expert ya environnement barabagira bati ibintu bikunda abantu ntibamuhashire ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho batakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba. Rero ufise amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu ilifo kugikora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinema ntibagire ntuze novuga rebelion ngo zitegetswa kuguma ngaha kandi leta namaze gutegekanya ayandi maparcel ategwategezwa gucamwa bari sekirize kuko nko wabikoze batwe ka leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kugira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cy'ukuvuga bati bo kwangaje guverinema gute noneho leta nishobora kubyemera ko ari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategerezo gukora ibishoboka byose kugira bakingira umwene gihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idikica kugira ikintu babanze baraba ati mbega birimo priorite di guverinema guverinema yavuze iki kuri kino kibazo kuko kuja gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanye igihunga ngo tugowe leta yababwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mubaho byose hanyuma mwumva bavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga buzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize iki byo bizobazwa nde bibazwa guverinema
Kimana Pascal da Calvin mwebwe ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane ku byerekeye ubuzima n'amagara y'ababanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye u Burundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege hajya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi nitwumva rero abo bandi igituma batimugwa ubwo bwigoro leta iriko ikora kuri Gatumba itabukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko ukabona umengo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tujevyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yatwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromose baravuye mu mazi twebwe rero mu Gatumba tuvuga ati twebwe izone yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nivyo abo bari babangamiwe n'amazi bari muri kote ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi barahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaaktivite yabo ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishyira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amaleta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa abikunda gushikirwa n'amazi kandi abene gihugu bakabana neza n'amazi rero nyagatuma nibo bavuze ati ngo reka dutunganye turi kumwe na leta dutunganye hano hantu leta igacevuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abene gihugu baca bavuga ati ibyo byose ni kuko imutwomora kandi mwebwe mwenyine muri leta muguma mwubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirwa hari amakambi aje gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi kuri frontiere none kuki bayimura abene gihugu mu Gatumba ariko bakaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone economique hajya mu Gatumba ni bindi gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushikaho babukoze ariko turabya rujya rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niwe jaho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera nimbona Julien ni kimusaba na leta y'u Burundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
yego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze nagomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeya ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atariyo kubyigwa babeshwe n'abigize ngo nabahinga agwa kugira Eric kumina hazi azoze ndahamwereke arabe ngende hameze mbere arabe n'ikiraro cha Gatumba pont de la Concorde ngende kibere ijisho nari ryazo niko binombike igoma kuba ko mu gatumba zone gatumba uba kwa inzu cyasha batunganye neza nko paske ari buze ari abari ko rahubaka kumuri wose ubundi mugambi tutazi banyegeje kwibanya gatumba twebeneho ni heza ho kuba ico twifuza rekaye nusaba leta nuko yoshikira akigoro kaba nyagihugo mu gatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadespora b'iwacu bari mu mahanga batuboneye impuhwe bagafashanya umugambi wose wari korakora ukuzibira umudurira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwira ikigombe imvura igomba igwe hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane bagomba tubamarire niyo mashini twari kuba dukurutije n'igatumba neza yubaye mahoro mutekano uretse kitoyi cya mushasha ya mbere n'iya kabiri n'igice cya gaharama n'ahantu hatoye turahari leta idufashe dushyigikire
Tuwe ni gatumba, ikiingi kwa Eric Segimana, akama motera wanya gatumba, na akai?
Akama motera wanya gatumba, hiliza ingo ya leta. Kuko nungarika lafuga ngoni heza ukuba wanya gatumba wensho, amate kwa bulida ifze avo, awali batunze, amatu ya avo, ngila nangu. Ayavuze ko ntazi ngira nta ni watarajayo, kubera ko aramazu menshi, ama miliyoni menshi, amaze gutwagwa, none ko cyano kuka cyo mu gatumba birababanje cyane bako umuntu yo ndamwe buryo kuko ama etage menshi amaze gutwagwa kugira abantu benshi bibera ama etage byose amaze gutwagwa kugira ugenda warurwe bagenda n'ubwato rero sinzi cyangwa ko ari espace y'ikubamwo kwari kuba mu mazi hari abantu baryamye benshi biyo babyuka bapfuye no munsi abanyagatumba barimo buhungiro leta ya deploye ama site ito yuko wafuza bakire abaganga speciali yuko wafuza kubagaburira niki ubundi nawe bariko bahungisha abantu na bariko basubiza muntu ze mu ngorane kuko cembe bujumbura gatumba turahaca turahabona tudakizaye na mafi tukayororerayo turimwisha muri korea mu gatumba tufise pa projet atandukanye na ma programme d'assistance desinzio kuvuga ngo santaho tuzi ni muhira
turahagome akajambo kanyuma mushe nahe akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubaha mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta MVA leta ngozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose cyo kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamu batera iyo leta yabo bitoreye nakamu keza yuko ukorana n'abanyagatumba bagakorana n'abahinga batandukanye n'abasanzwe bafasha Uburundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Uburundi gusumba igihugu canke uyakunda gatuma gusumba twese turakunda Uburundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za gatuma ziba mahanga guteza imbere igihugu cacu na cane cane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Kimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo mugani yenye radio hejuru y'Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaha umenyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco aho biza bikenewe
ndagushimiye nawe mushikana Eric Nsengimana kukanya matwe kugira muganiye nyiradio ijwi ya Amerika
natwe turabashimiye kukanya maduhaye kugira tugire ico dushikirije ku bibazo bihanze abenegihugu mu gatumba
ndagushimiye nawe mushikana Julien Nimbona kukanya mwahaye radio ijwi ya Amerika
nanje ndabashimiye cyane mwinshi amakuru ndashimiye nabo batsa ikiganiro ngabanize ko akamaro tereta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama
dusangira ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
It's the MK record Dr. Mash production Holy 7 Your Smile.